Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu, itariki 24 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2017 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, teramije ibiganiro vyo kuri ino saha. Ikaze mwese.
Umwana wese atanga amafaranga 1,300. Iratuma abana benshi baheba ishuri iyo bariko bariga. Nka diregiteri umuyobozi ariko arishuza umwarimu uhageze gahembwa, usanga hariho umwana aca yigumira iyo muhira kubera ko umubyeyi we atayarose ngo aza yitwajije.
Uwo ni mediatrice Ndereyimana, ayobora komite nshingwashure ku ishure shingiro rya Gako mu ntara ya Bubanza, avuga ko intererano zisabwa ababyeyi zituma abana batamashure. Iyo nkuru niyerekeye abanyafrika bagiye kuzokwakirwa mu gihugu cy'u Rwanda, ijanye n'ingingo ku rubanza rwa Victoire Ingabire, umwe mu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Twazibateguriye nizivugwa hirya no hino ku isi. Mwese mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Waramutse Uriane. Muri Zimbabwe, inyuma y'imyaka 37 Mugabe yari amaze ku butegetsi, igihugu cya Zimbabwe kuri wa gatanu kirashira akaburungu ka nyuma ku ntwaro yiwe, aho yahava aho hava himikwa ugiye kumusubirira. Emerson Mnangagwa atekanya kurahira mu masaha y'imbere ya saa sita z'umutaga muri ico gihugu nyene cha Zimbabwe. Mugambwe uri ku butegetsi za NUPF watumiye kuva igihe cy'isaha zibiri z'agatondo mu masaha yo muri Zimbabwe abanyezimbabwe bose bo mu mice yose y'igihugu kuri stade ya mbere mu bunini ku murwa mukuru Harare, ifise ibyicaro 60,000. Igisirikare cyagize uruhara runini kugira Mugabe atange imihoho naco nyene gishikiriza ko kiza kuba kihari ku bwinshi muri ibyo birori. Ibimenyeshamakuru vya leta vyatangaje ko Mugabe ataraje habona kuva ku munsi w'Imana ashobora kwitaba ibyo birori kandi agashobora kwakiranwa icubahiro. Abategetsi b'Ubuganda barahagaritse abamenyeshamakuru 8 b'ikinyamakuru Red Pepper candikira muri ico gihugu, bacagiriza guhemukira igihugu. Igipolisi cabafatiye ku biro bakoreramwo ku munsi wa kabiri, baca babata mu mvuto, bagirizwa kuba batangaje inkuru y'ibinyoma. Ayo makuru batavuze aho bayakuye yavuga ko Perezida Yoweri Museveni w'Ubuganda yari karategura gukura Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku butegetsi. Haruhande y'ico caha co guhemukira igihugu, umuvugizi w'igipolisi c'Ubuganda Emilian Kayima yatangaje ko abo bamenyeshamakuru bagirijwe gutangaza amakuru abangamira umutekano w'igihugu. Kayima ariko ntiyavuze ryari bazorenguka imbere ya sentare. Ishirahamwe ry'Abanyamerika ryishinze gukingira abamenyeshamakuru CPG ryasabye leta y'Ubuganda kubarekura vuba bwango uko ari 8. Binyamakuru vyo mu Buganda harimo n'ico kinyamakuru Red Pepper candikira ku mpapuro byaratangaje amakuru avuga ko hari impari hagati y'Ubuganda n'u Rwanda zikingiye ku bibazo by'ubutunzi n'umutekano. Umushikiranganji w'Ubuganda jejwe imigenderanire n'amakungu yamiriye kure ayo makuru, avuga ko ari igihuha kandi ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri yifashe neza cyane. Igisirikare cy'Uburusiya gitekanya kugabanya abasirikare bacu bari muri Siriya kuko icabajanyeyo gisa n'ikiriko kirarangira. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kane na General Valery Gerasimov, umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare by'Uburusiya. Abajijwe igihe bazovirayo yishuye ko bitaramenyekana neza, ariko yongera kuko bamwe bazosigarayo bafasha gusubiza hamwe abafise uruhara mu kurwanira ubutegetsi muri ico gihugu ca Siriya, ndetse n'ibirindiro vya gisirikare bafitiye mu bisagara vyo mu burengero bw'igihugu ngo bizogumizwaho kugira bibandanye bibungabunga umutekano. Vladimir Putin w'Uburusiya muri indwi yarakoranije amanama yo mu rwego rwa kidiplomasiya aho yabonanye na Perezida Bashar al-Assad wa Siriya, Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya na Hassan Rouhani wa Irani. Avuga ko intambara muri Siriya yinjiye mu kindi kiringo inyuma y'aho icyo gihugu gikuriwe mu byara by'abansi. Uburusiya bwatangiye kugira uruhara mu ntambara yo muri Siriya mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2015 aho bwakoze ibitero by'indege ku ruhande rwa Perezida Bashar al-Assad kandi by'ukuri bukagaragaza ko bufise ibintu mu minwe. Mu gihe umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu watakaje ibice wari warigaruriye kandi atabushobozi ukigira muri Siriya na Irake, amareta y'ibihugu byo mu buraruko bwa Afrika afise ubwoba ko benshi muri abo barwanyi babo bashobora guhungabanya umutekano muri ako karere. Umushikiranganji wa Algeria ajijwe imigenderanire n'ayandi makungu, Abdul Kader Messahele, yavuze ko akarere kabangamiwe n'umuzo w'abarwanyi b'abanyamahanga. Avuga ko ibimenyetso hamwe n'amaraporo byerekana ko atahandi abo barwanyi bahungira atari mu karere ko muri Afrika y'uburaruko. Amaraporo aherutse gushirwa ahabona avuga ko abarwanyi bashika 5,506 ba ISIS bahunze bahejeje kuneshwa muri Irake na Siriya. Abaharurwa mu majana bamuka mu bihugu bya Tunisia hamwe na Maroke, bakaba rero ngo bamaze gusubira mu bihugu byabo byabibarutse. Ivyo bishikirizwa mu maraporo yasohowe n'ikigo Sofan Center gifise icicaro i New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbere ko turangira, za ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryatangaje ko ejo kumwa kandi ko ribabajwe no gusubira kwiyongera kw'icyoza ry'agateka kazi na muntu rikoregwa mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo.
Ubu naho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere iyarusha muri Tanzania. Kuri uyu wa gatanu muri Senare ya Afrika ijejwe agateka kazi na muntu, harasomwa ingingo ya nyuma mu rubanza rw'umunyarwandakazi Victoire Ingabire atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda rwari rwashyizwe mu mwiherero mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Uyu mufasoni yitwa yavuga ko agateka kiwe kahonyanzwe kandi ko afungiye ubusa haheze imyaka irenga indwi. Leta y'u Rwanda iheruka kwikura muri iyo sentare. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Urubanza rusomwa kuri uyu wa gatano rwari rumaze amezi umunani mu mwiherero kuko rwari rwaburanishijwe ijya nyuma mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Icyo gihe ababuranira umufasoni Victoire Ingabire babwiye sentare ya Afrika ijwe kubahiriza agateka kazi na muntu kw'imyaka hafi umunani igira ihere afunzwe bidakurikije amategeko. Babwiye sentare ko ibyaha byose yagirizwa atabo bifatiye, ahubwo ko hari abantu bategetswe kumwagiriza bakamurementaniriza n'ibigira nkana ko akorana n'imigwi y'abagwanya Leta y'u Rwanda. Bongeye babwira abacamanza ko hariho icaha kimwe Victoire Ingabire yagirizwa gikunda kwagirizwa umuntu wese avuze ivyo Leta y'u Rwanda idashaka. Umufasoni Maitre Caroline Busman ava mu gihugu c'u Burundi yavuze ko ico caha ari minimisation du genocide mu gifaransa canke gufovya genocide mu kinyarwanda. Ibindi vyaha uwo mugore yagirizwa no gukorana n'umuhari witwaje ibigwanisho ugwanya Leta FDLR hamwe no gushaka gushiraho iyindi migwi y'abagwanyi, kubiba amacakubiri, kubafise ivyumviro vy'ihonyabwoko canke ingengabitekerezo ya genocide nkuko Maitre Gatera Gashabana yabivuze mu majambo yiwe.
Bono kuba hari ibyemezo inkiko z'u Rwanda zafashe zo gufunga uwo tuburanira imyaka ndumva ari 15, mu gufata ibyo byemezo hakaba principe nyinshi zitubahirijwe kandi ziri muri kompetanse y'uru rukiko. Umuntu yarezwe wenda ibyo byaha amategeko usanga adafite precision zihagije. Umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko, kandi hakaba niriya na buriya burenganzira bwa liberté d'expression ntabwo bari afite umutwe atekanye bihagije kugira ngo yiregure.
Urundi ruhande rwa Leta y'u Rwanda ntirwashimye kwitaba mu manza zose mwike tu Rwanda rwanditse umunsi umwe imbere y'uko urubanza rwumvirizwa ijya nyuma rwavuze ko impamvu nyamukuru yo kutitaba ari uko byagaragaye ko hari abantu bagirizwa ibyaha by'abanyabwoko yakorewe abatutsi muri 1994 canke abahunze ubutungane bahabwa ijambo niyo sentare u Rwanda mbere rwaciye rusinyura amasezerano aho uburenganzira abanyagihugu ku giti cyabo canke amashyirahamwe yigenga kwitwarira ibirego muri iyo sentare. Uwatwari yo sentare ya Afrika ejuru wagateka kazi na muntu yabwijwe ijya Amerika kw'ivyo birego vy'u Rwanda ataho bifatiye abaharanira agateka kazi na muntu nka Maître Donald Deya atwara urunani rw'abashingwa manza muri Afrika avuga ko u Rwanda rwahombye akaryo ko gushikiriza iryo rwiyumvira.
Tunafikiri kwamba mwanasheria wa serikali alifanya kosa.
Ati twebwe tubona ko u Rwanda n'uburuburanira batabyifashemo neza. Byari kuba byiza baje bakagira ico bashikiriza muri sentare nimba ico banka canke bahanura byari kuba byiza bivugiye mu rubanza aho kubivugira hanze mu nyandiko. Amategeko avuga ko urubanza rubwirizwa kubandanya naho urubande rumwe gukwanka kwitaba. Tuvuga ko leta yimye akaryo keza ko kugira ico ivuga kuko ingingo izosomwa kandi no Rwanda rubwirizwa kwishira mu ngiro uko biri kose.
Serikali ya Rwanda
mu bacamanza 11 biyo sentare nyafrika yubahiriza uburenganzira bwa muntu harimo umwe w'umunyarwandakazi Madame Mukamuriza Marie Thérèse ubo ntigeze asasa mu rubanza na rumwe wa Victoire Ingabire kuko bava mu gihugu kimwe. Bitekanjwe ko iyo sentare ivugaho ihagaze kuri uyu wa gatanu kwifungwa rya Victoire Ingabire ryabonyanza agateka kiwe canke ko kataho nyanzwe. Madame Victoire Ingabire ubamaze imyaka irenga indwi afungiwe mu Rwanda yafashwe atabwa muri yompi mu mwaka w'2010 atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka 17 yaramaze hanze. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ahandi naho leta y'u Rwanda yatangaje ko igiye kwakira bamwe mu banyafrika bafashwe mu bikorwa by'ubuja muri Libya. Ibi bije inyuma y'amasanamu yerekanywe aho abanyafrika bariko baragurishwa. Inkuru yarabandanyije kuvugwa mu makungu muri Afrika mbere no mu Rwanda bakaba barayigarutse ko cyane mu buryo bwo kwandikirana muri iyi minsi. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda aratubwira ibindi kuri inkuru.
Mu itangazo rya Rayerisowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akaba n'umuvugizi wa guverinoma Madame Louise Mushikiwabo yavuze ko leta y'u Rwanda kimwe n'abaturage b'u Rwanda bababajwe cyane n'amakuru yemeza ko abanyafrika bacuruzwa bucakara mu gihugu cya Libya. Iri tangazo rivuga ko amateka y'akarengane benshi mu banyarwanda banyuzemo ahatira u Rwanda kugira icyo rukora mu rwego rwo kugoboka abari mu kaga. Minisitiri Mushikiwabo avuga ko u Rwanda n'abanyarwanda bifatanije n'abavandimwe babo b'abanyafrika bafashe kibugwate mu gihugu cya Libya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo mu kiganiro aho ikinyamakuru kimwe cyandikwa hano mu Rwanda yavuze ko u Rwanda n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe bari mu biganiro biganisha ku kwakira bimukira bagera ku 30,000 nk'igice kimwe cy'ibihumbi biri muri Libya igihugu bari guhuriramo n'akaga ko gucuruzwa nk'abacakara. Mu kiganiro aho iki gitangazamakuru Minisitiri Mushikiwabo yavuze ko nubwo u Rwanda rudafite ubutunzi buhambaye rwiyemeje gutanga ubufasha mu gusubiza iwabo bimukira babyifuza no kwakira abadashaka gusubirayo. U Rwanda ngo ntirwiteguye gufata abimukira 40,000 bose bari muri Libya ariko ngo ruzatanga umusanzu ushoboka. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yabwiye icyo gitangazamakuru ku Rwanda na Komisiyo y'Umuryango wa Afrika yunze ubumwe bemeranije kukwakira 30,000 nubwo umubare ushobora guhinduka bitewe n'izindi ngingo zizarebwaho mu gihe kiri imbere. Kugeza ubu Minisiteri ishinzwe ibiza mu Rwanda n'impunzi ivuga ko itaragezwaho iki kibazo ndetse ko bo basanzwe bakira impunzi ikibazo nk'iki ari ubwa mbere baba bakibonye. Bwana Olivier Banantoine umunyamabanga uhoraho muri iyi ministeri yabibwira Ijwi rya Amerika.
Ndabona nta butandukanye mu bijyanye n'ibyo mu Rwanda. Abantu bagize ibibazo bakabaje mu Rwanda bakagira uburyo bafashwa ntabwo dushobora gushyira inkambi yabo.
Ntabwo mujya muhura n'iki kibazo nk'iki?
Ubwenda tukabaza kumenya niba bazana. Bamaze kuza niho ubwo tukamenya. Ariko ntabwo no kugeza uyu munsi ntabwo mpamye yuko kwavuze ko hari abagiye kuza naho ko bazaza dore yakiri muri negotiation bashobora kutabone ku buryo bwo kugira ngo baze ntibaze. Ariko baramutse baje nuko hari ikintu cyumvikana n'impande zose z'uburyo bazafatwa uko twabimenye.
Ibyo birareba zira zo muri Libya kimwe na bariya bandi bashobora kuzaturuka muri Israheli byose ni ibintu mwebwe mutaramenya ngo mwabifata gute?
Twebwe minisiteri y'impunzi ntabwo turabifata ku gikuri kandi ni ubwa mbere yari ibaye kandi iramutse ibaye bakaza ni uko hashyizweho framework y'ibyo baza. Mu gihe framework tuba twemenyeshejwe tukayikurikiza.
ikibazo cy'abimukira bo muri Libya kije gikurikira ikimaze iminsi kivugwa cy'abimukira b'abanyafrika bagana mu gihugu cya Israel. Iki gihugu cyatangiye kugirana ibiganiro na leta y'u Rwanda ku buryo impunzi zakurwa muri Israel zikaba zakwakirwa na leta y'u Rwanda. Mu ntangiriro z'iki cyumweru byatangajwe ko inama y'abaminisitiri muri Israel yemeje kohereza mu Rwanda bimukira ifite baturutse muri Sudan na Eritrea. Leta ikazagihabwa amadolari 5,000, no kuvuga akaba hafi miliyoni 5 kumwimukira yakiriye. Uwemeye kugenda ku neza agahabwa 3,500 by'amadolari, no kuvuga yagera kuri miliyoni 3 mafaranga y'u Rwanda. Mushiki wabona bya bivuzeho mu kiganiro cy'iki gitangazamakuru cyo mu Rwanda, aho yavuze ko batangiye kugirana ibiganiro na Israheli kwakira bamwe mu bimukira n'abasaba ubuhungiro baturuka muri iki gice cy'Afrika bifuza kuza mu Rwanda. Ministre agira ati, niba bifuza kuza hano twe ntacyo bidutwaye, uko byakorwa nuko bazabaho bageze hano nibyo bitaremezwa kugeza ubu. Ibyo biganiro ngo biranareba n'uruhare Israel yazagira mu mibereho y'izo mpunzi, harimo kubashakiraho kuba n'ibindi bijyanye n'imibereho yabo. Ministre Mushikiwabo yakomeje agira ati, ndatekereza ko icyo dushaka hano nuko buri mwimukira uzaza hano agira ibyangombwa by'ibanze nk'aho gutura, kugira ngo azabashe kuguma mu gihugu gihe kirekire akabasha kubona akazi cyangwa se agatangiza umurimo umubyarira inyungu. Duteganya ko buri muntu wese uzaza azabafite abatura, ntabwo duteganya ko abantu bazaza bakaguma mu nkambi, duteganya kubashyira mu buzima busanzwe. Abimukira bashobora kuzava mu gihugu cya Israel bagatuzwa mu Rwanda ngo baragira ku 10,000. Mushikiwabo yakomeje agira ati, ntabwo mfite imibare neza, ariko ngendeye ku biganiro biheruka twagiranye na Israel nuko bazaba bagera ku 10,000 cyangwa barengaho gato, kandi twumva ko ibyo ntacyo bidutwaye. Inkuru y'igurishwa ry'abirabura yamenyekanye mu byumweru 2 bishize ubwo televiziyo y'Abanyamerika CNN yagaragazaga amashusho y'Abanyafrika bakomoka mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara barimo kugurishwa ku isoko ry'abacakara mu gihugu cya Libya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abigisha barenga 300 nibo bakenewe mu ntara ya Bubanza kugira abanyeshuri bose bo mu mashuri shingiro baronke ababaha ivyigwa. Ivyo bivugwa na Buramatari w'iyo ntara. Umutegetsi yemeza ko babaye barikora kubakorera bushake, agasaba ko leta y'u Burundi ibicishije kubushikiranganje bujejwe indero n'inyigisho gutanga akazi kubigisha. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka.
Intara ya Bubanza ni imwe mu ntara zifise ubukene bw'abigisha mu mashuri nshingiro. Buramatari w'iyo ntara yemeza ko abajejwe intwaro n'indero batarindiriye ko abanyeshuri birirwa ataco bahaye amaboko. Tarsise Niyongabo avuga ko bafashe iya mbere mu gushyira ku kivi abakorera bushake, kuko vyibonekeje ko abigisha bakenewe ari umurengera.
Icyo kibazo tumaze iminsi tukize kandi tujyukurikirana, ni naho twatumye ba mustanteri kutwegeraniriza ibiharuro by'abakorera bushake bari mu makomine yabo. Uno munsi rero babiduhaye by'ukuri twasanze ari ibiharuro nuvuga ntibiri hejuru cyane ku buryo twasanze bashika 318 mu makomine yose.
Abo bakorera bushake bafise agashiru kabute bahabwa buri kwezi canke buri mezi 2 kuri buri munyeshure. Ivyo byafunditswe mu manama y'abagize amakomite nshingwashure n'abajeje intwaro mu minsi heze. Sindatunga Danieli arongoye umutumba wa Masha wa komine Mpanda yabwijwe rya Amerika kubukene buri ko baratuma uwo mugambo cumbagira.
Abavyeyi barakoranye komite y'abavyeyi n'abavyeyi bakoranye barahuje yuko umubyeyi wese yatanga 500 kugira ngo abigisha bakorera bushake bakora igikorwa haboneka gasabune babaha. Kandi kimaze gushingwa abavyeyi bamwe barabikoze barayatanga, abandi nabo bakavuga ko bari mu bukene, ugasanga bakora bushake turaronse gasabune kabo ku kwezi kumwe canke abiri ukundi bakabura. Baragera ahantu babona rero ko batobandanya bakora kubera ko babona ko gasabune kataboneka neza. N'abigisha bararaba ati tugumye tubakoresha bataronka ku gasabune kabo, cyahava bibazanira ingorane babanza bararindira.
Agashiruka bute kabo bakorera bushake karatandukanye bivana n'ishure. Ku ishure shingiro rya Gako muri komine nyene ya Mpanda hashinzwe amafaranga 1,300 y'amarundi kuri buri munyeshure. Ndereyimana Mediatrice arongoye komite nshingwashure ku ishure shingiro rya Gako avuga ko intererano zisabwa abavyeyi b'abanyeshure zituma abana baheba amashure.
Kwebwe ukuntu bimeze abakotsa kivi dufise
umwana wese atanga amafaranga 1,300 kuvuga ku mwaka chatugwizo kacawumva y'umwana wese adoshobora gutanga nitwe tubihembera n'abakotsa kivi biratuma abana beshi bahebe ishure yo bariko bariga nka directeur muyobozi ariko arishuza umwarimu hageze gahembwe usanga hari umwana cayigumira iyo muhira kuberako umuvyeyi watayarose ngo azayitwajije
bamwe mu bavyeyi barereye kuri iyo shure shingiro ryagako basaba leta kubaronsa bigisha mukuru Micheli wo kumutumba gako wa kabiri abona ko kubasaba amafaranga yo guha abakorera bushake biza bisongerisibe ubukene bubugarije muri kino gihe
uburavye hagati mu gihugu n'abantu babanyagiye gukenya cyane amafaranga rero ukara bavuga ngo umfise nk'abana batatu cyanke batano bakaca bagutumira rimwe mu kweza amafaranga nivyo cyose kubarondera kugira ngo bafungure cyo sanga tavyironka heshi banka kwiga kuberezo mvuza amafaranga twosaba leta rero ko yo dufasha bakabigisha nk'uko bavuze ko bayigisha ku buntu bakabigisha ku buntu cyo cyo dusaba
muramatari w'intara bubanza narongoye murwi ujejwe indero muri yo ntara aratahura ubukene abarongoye barimwo asigura ko utwo twigoro dusabwa abavyeyi ari fata kibanza cyo kimwe n'abatwara taxis niyo ngabo nabo nyina saba leta y'u Burundi gutanga kazi mu ntombero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'abigisha
ariko twe turasabaje kurushikiranganje hariho abari mu benshi bavuye ku kazi urabakukurutse urabitavye imana urabagiye mu bundi buzi urabagiye mu bihugu byo hanze abo bantu basi badukundire babasubirize kugira ngo abakorera bushake bashobore kugabanuka ni naho vyo kunindero yugarukana kanovera
kuri ubwo bukene bw'abigisha buvugwa mu gihugu ubujejwe mu rwi wo gukwiragiza abigisha aho batari aratangiye humure naho adatanga ibitigiri Victor Ndabaniwe aremeza ko leta ibicije kubushikira nganje bw'indero n'inyigisho igiye gutanga akazi kubigisha mu misiri imbere
cyukuri biraboneka neza ko ari amashure nubwo twakwiragiza abigisha atashobora gushikirwa kandi niyo rero ubu afise amahigwe yo gucaronka abigisha bashasha mu bo twiteze leta igiye kuzotanga kubushikira nganje mbona ku itegeko ringa amafaranga azokoreshwa mu mwaka wa 2018 kimirije kwirwa n'inama nshingamateka amatora dusumira aho harimo ibitigiri bikeya by'abigisha bazohabwa akazi ndetse hakaba harimo n'ababigisha bavuye mu kazi ku mvo zitandukanye bo muri iyi minsi batarasubirizwa abo rero hageze kubasubiriza abo bashasha hageze kubaha akazi bazoheza bace bagenda kuri ayo mashure atageze ashikirwa ngo aronke abigisha ba Eurodepoy
ibyo biruko mu gihe igice cya mbere cy'umwaka w'ishuri wa 2017 ushira uwa 2018 gisigaje iminsi mikeyi kugira kirangire ni mu gihe hari amashure yo mu ntara zitandukanye kuko amakuru ava mu biro by'indero muri zo ntara bivuga atamwigisha n'umwe afise kiretse abayobozi bonyine Mundara bubanza Evariste Nzikomanyanka ijwi rya Amerika.
Kuri uno munsi wa gatanu niho bitegekanijwe ko Emerson Mnangagwa yahoze icegera cya president mu gihugu cya Zimbabwe aza kurahira icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ni nyuma yaho president Robert Mugabe afatiye ingingo yo gutanga imihoho mu mabanga y'umukuru w'igihugu inyuma y'imyaka 37 ari ku butegetsi. Mbe mu karere bavuga iki ku gutanga imihoho kwa president Mugabe afise imyaka 93 reka dutega amatwi bimwe mu byiyumviro by'abantu batandukanye mugenzi wacu Eric Bagire ubusa ikigere mu Rwanda yashobye kwegeranya tumutega amatwi
fote yakoze yagumye ku butegetsi birengaho ko n'abaturage bamwanze naho kanga kuvaho kuri nje rero ntabwo it's not democracy politike ni abaturage rero kuba umutegetsi nkuriya amaze imyaka ingana kuriya aba East Africans cyangwa abayobozi bo muri South Africa bagakwiye nabo kubyigiraho igihe umuyo muturage avuze ndashaka iki wumva gishoboka kandi ari n'igikwiye ukakimoha
Mugabe mu byukuri arashaje kandi ayoboye igihe kirekire hari abandi rero bafite ubushobozi nabo bwo kuba bayobora kiriya gihugu niyo mpamvu rero kwegura kwe bitanatungurana
urabona ngo aho yabaye imyaka 37 ngewe urumva maze imyaka 43 ubwo urumva mu byukuri yagiye ku butegetsi nduruhinja umuntu rero wagiye ku butegetsi umuntu ari uruhinja ubunanye nkaba ndi umuntu w'umugabo mu byukuri igihe kiba kigeze kugira ngo nawe abise n'abandi nabo bagire icyo bakora ku gihugu hari n'abandi bayobozi ba Afrika ubona ko bamazeho igihe kinini cyane abo nabo baramutse batekereje mu cyamugabe ntekereza ko byaba byiza impindura amatwari kabaho hakajyaho n'abandi nabo bakayobora igihugu
niba ari politiki hari kugira ngo ifashe abaturage mu gihe umuturage agusabye ikintu ugomba kugikora bitewe n'inyungu nziza atari mbi kugira ngo bizamugire ingaruka nziza ikintu akarere kacu kamwigiraho ni ukuvuga ngo niba hari igihe runaka manda y'umuprezida agomba kumara ku butegetsi birakwiriye ko ayimara ariko akareka n'abandi bakayobora kuko buriya twijya ku bantu batandukanye kandi mu buryo butandukanye so umuprezida umwe acyuye manda ye akareka n'undi akayobora yakwijya kuri wa wundi bigafasha n'abaturage kutinubira ubuyobozi buriho cyangwa se ngo baburambire
ku ruhande rwanjye icyo navuga kingaragara nuko ikintu kitwa demokarasi kiracyari ikibazo muri Zimbabwe no kuvuga ikimuntu amaze imyaka 97 ariko nubundi ntago aragishaka kuva ku butegetsi turebye uburyo yavuyeho no kuvuga n'imbaraga zitabajwe ni nko guhatezwa kuva ku buryo ku ruhande rwe atifuzaga kuva ku butegetsi n'undi yifuzaga gukomeza demokarasi yo kurugeza ubu ngubu cyo bingaragariza nuko demokarasi ikiri ku rwego rwase muri Zimbabwe turebye muri Afrika muri rusange urebye neza wasanga hesha ari gutyo bigenda ari ibihugu bagenda bafata nk'ikite rezo za Tanzania bavuga bati Tanzania umwe avaho ndakajya ariko mu byukuri ari bugasanga n'ubundi nishyaka rimwe rikiyoboye imyaka myinshi no muri Zimbabwe tuhagarutse urebye Zimbabwe baravuga bati mugaba vuyeho yega ariko n'ubundi zano PF iracyayoboye igihugu kuko nuramana Emerson ntekereza ko ari wari wazano PF kuvuga demokarasi ubona ko abantu ntibashaka kurekura ubutegetsi ku buryo bworoshye muri rusange
kuba mugabe ku myaka yiwe 93 yarafite akaba yeguye nta kibazo byakabaye bitera mu bantu kuko no kuba yarakiriho icya mbere nuko hari hari impamvu yarafite aho yakwiye igihugu kiwe kuva mu bukorone kugera ku myaka yiwe 93 ubwo rero kuba ageze aho avuga ngo ndeguye ategujwe nuko we yarebye akabona ko ibyiza bikwiye abaturage biwe ari uko yaharira abandi bakayobora ariko tutiyibagije yuko mu byukuri hari hakwiye kuyobora abantu bafite imbaraga bagifite amaraso ashyushye bakabasha nabo bageza kure ibihugu byabo igihe kirageze ngo nyine abayobozi bakuru cyangwa bafite imyaka yagiye hejuru nabo batekereze ku buryo bahereza urubyiruko amahirwe nabo yo kujya muri politiki
J'espère ko nyine bizaba byiza cyane kurusha uko byari bimeze mu buryo bw'iterambere umutekano ubuzima kuko amaze igihe kinini cyane niba yararambiranye harabamurambiwe kugeza naho bumva niyo yaba ari ikintu cyiza we azanye kuko yarambiranye nyine ntibumve babyishimye
ni byiza kubera ko ararushye kandi yakoze ibintu byiza agomba kuruhuka hanyuma agaha n'abandi ubushobozi bakayobora akaba hafi aho ngaho areba aho yabagira inama nk'umuntu ufite ubunararibonye kuko yabibuye imyaka myinshi
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Umunsi wa kane w'indwi igiri ya kane mu kwezi kw'11 abanyamerika barahimbaza umunsi w'ugushima mu gihugu cyose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhimbaza uwo munsi ni ikintu kimaze igihe kirekire kandi uwo munsi ufise insiguro ikomeye cyane mu gihugu Naho hari impari ku hantu hambere uwo munsi w'ugushima wahimbarijwe guhimbaza umunsi vyabaye ubwa mbere muri leta ya Massachusetts mu kwezi kw'11 mu mwaka w'1621 abimukira babongereza bahimbaje uwo munsi ubwa mbere bari bafise byinshi byo gushima abo bimukira bari abakristu bari bitandukanije n'idini ry'igikristu ry'ubwongereza ryari rihari kubera ivyiyumviro vyabo bifatiye ku idini barubahiriza iminsi yo kwisonzesha n'iminsi y'ugushima irangira ry'iminsi y'uruzuba canke ikiza cakaranda vyasaba umunsi w'ugushima kubera bashaka kurondera aho baba bisunze ukwemera kwabo gufatiye ku idini bavuye mu bwongereza mu bwato bwiswe Mayflower mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'1620 abimukira 122 bashitse ahitwa Cape Cod ku itariki 9 z'ukwezi kw'11 Inyuma y'umwaka icya kabiri muri bo bari bamaze gupfa bahitanywe n'inzara indwara n'igihe cy'ubukanye bukomeye cyane bwa mbere yamara igihe cici cyazanye umwimbo mwiza mu gihe cy'impeshi abimukira 53 baricaye barasangira n'ababanyi babo bakavukire 90 bari babafashije mu kubaha ibifungurwa no kubitaho mu mwaka wa mbere bari bimukiye mu karere gashasha Naho uwo munsi w'ugushima ubahirijwe mu gisagara cya Jamestown muri leta ya Virginia mu mwaka w'1609 umunsi w'ugushima wa Thanksgiving washyizweho icyese ubwa mbere mu maleta yose muri Amerika mu mwaka w'1863 mu itangazo rya perezida w'icyo gihugu Abraham Lincoln guhimbaza uwo munsi wimuriwe ku munsi wa kane w'indwi igiri ya kane mu kwezi kw'11 na Perezida Franklin Delano Roosevelt. Umunsi w'ugushima wa Thanksgiving watanguye nk'igisabisho c'ugushima c'abimukira bari bugarijwe n'urupfu yamara bashoboye kurokoka. Muri iki gihe ku Banyamerika batari bake ni gihe co guhura mu miryango yabo, umunsi w'ugusangira ibifungurwa n'abo bafise ku mushaha, kongera kikaba igihe co gushima ku mihezagiro itari mike y'ubwigenge.
Chuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika muri studio i Washington DC, mwari muteramanye na Oriane Tangishaka. Ndabibutse ko amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na mugenzi wanje Aloise Bigirimana. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza.